mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano minisitiri wa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vyo no mwanya ikaze mwese incuti bakunze
na cyane cyane kubera urugenda rurerure niyo mpamvu cyaducerwa cyusanga kwadukura amanota n'ibindi nyimvura iguye cyadusiba cyanke ukemera ugacererwa ukagenda bakagukura amanota.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo muri komune mu Rwi y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko kubona badafise amashuri nshingiro abegereye bituma batuma bagira ingendo ndende kugira ngo bashike ku masomero yabo, ivyo bigatera ingorane zitandukanye nk'uko muza kuvyumva handi hato mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Ariki imbere y'amakuru yo mu ntara no mu makambi ndabafite mbanze ndabwire muri make ko abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafashe ingingo yo kwirondera amafaranga akenewe mu gutunganya amatora y'uzosurira Perezida Joseph Kabila ategekanijwe mu kwezi kwa 12 uno mwaka. Abategetsi basigura ko mu bazibako n'abanyagihugu babo bakagira ko bagasaba abari bashaka kuzotanga intererano muri ayo matora ko botumbereza ayo mafaranga mu bindi bisata bitandukanye. Ejo kwa Mungu munama n'abayobozi batandukanye muri Kongo, umuvugizi wa leta Lambert Mende mu majambo yiwe yababwiye ati nduguriye twa mugina ntidushaka gusubira kubona ivyabaye muri kahise aho batanga amafaranga yo gufasha amatora baca bagomba ko ibiva mu matora biba nkuko bavyipfuza. Ndugaye twa mugina iyo ngingo rero yafatiwe mu nama yahuje inzego za leta yabaye kwa gatandatu yari rongowe na Perezida Joseph Kabila yarimwo abashikiranganje abakuru b'inama nshingamateka na nkenguza amateka bakuru ba gisirikare na gipolisi abandi bari muri iyo nama n'abategetsi barongoye mu Rwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni hamwe no mu Rwi ujeje gukurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yo kwa 31 z'ukwezi kwa 12 yumvikanywe ko n'abanyepolitiki arongowe na Ekleziya Katolika muri Kongo. Uwahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma ashobora kurengutswa imbere y'ubutungane mu ntango z'ukwezi kwa kane kugira ngo yicure ku vyagirije vyo kurya ruswa no kunyuruza ubutunzi bwa leta. Imenyeshamakuru muri Afurika y'Epfo bitangaza ko Zuma ashobora kuzokumvirizwa n'ubutungane ubwa mbere kw'igenegerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane muri sentare ya Durban muri aruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Inyuma y'amezi yagirizwa ivyaha bitari bike mwo kwibuka ko Jacob Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yahisemo gutanga imihoho manda yiwe itarahera mu kwezi guheze yararemerewe cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Kuyundi mugabane nawo umwe mu bategetsi bakomeye b'Ubushinwa yagabishije amakungu ko ashobora kwaduka intambara ikomeye yo guhanahana ibidandazwa ishobora kubangamira impande zose. Icegera c'umushikiranganje wa mbere w'Ubushinwa Han Zheng yagize ati intambara yo guhanahana urudandazwa nta n'umwe ayungukamwo izogira ingaruka mbi. Yabishikije mu nama yerekeye iterambere yabereye Beijing ku munsi wa Mungu hari ejo. Han ntiyatomoye neza ngo adome ku rutoki ico yita intambara yo guhanahana urudandazwa canke uwayagiriza ico bikoze. Ariko leta z'umwe za Amerika zagirije Ubushinwa mu misi heze kungukira mu bidandazwa kuruta Amerika, kwiba ubumenyi no gushorera muri Amerika ibidandazwa ku giciro cyo hasi, ivyo bigatuma ibikoregwa aha muri Amerika bizimba abantu ntibabigure. Trump yagabishije ndetse ko agiye no kuduza amatagisi bikomeye kuri ivyo bidandazwa se biza biva mu Bushinwa. Ubushinwa bwarahakanye ivyo bwagirizwa na Amerika kandi abategetsi babwo batangaza ko biteguye kurwanira inyungu z'igihugu. Radio ya Amerika murayumva tanko manze kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muraca ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijuru rya Amerika na inabice ku masonga nkitangura hamwe mu bavyeyi bo muri commune Mugwiyo mu ntara ya Cibitoke turi mu gihugu cyo Burundi baracaca umukura kugira ngo baronke ishuri umwana yiga ko inyuma y'umwaka wa gatandatu intandaro n'ubukene bw'abigisha hamwe n'inyubako ni mu gihe haheze imyaka itandatu leta ishizeho umugambi w'ishuri nshingiro umunyesha makuru w'ijuru rya Amerika Diane Ndonsi yanyarukiye muri iyo ntara ya Cibitoke kutrabira uko vyifashe adutegura ino nkuru
Abanyeshure bahejeje umwaka wa gatandatu bo ku mutumba wa Masha muri komine Mugwi ntiboroherwa kuronka aho babandaniriza umwaka w'indwi abavyeyi bavuga ko batanguranwa kurondera ibibanza mu turere tubegereye uyu numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
ngwa twazigira gose kukurumva umwana kugira ngo murondere ishure uracoka cyane ukarondera eka mbere ukanaterereza n'umuntu woba abishoboye ari hafi kugira ngo aronke ishure ahandi kundi mutumba muratanguranwa cyane abandi bakaje no muzindi komine birakunda gushikaho umuntu wese yikora ku mugenzi agatera akabaza kwiga
uwo muruho wo kurondera ishure ry'umwana aja mu mwaka w'indwi usa n'utakivugwa ku bavyeyi benshi bo mutundi turere ugereranije n'imbere y'imyaka itandatu iheze hashizweho ishure shingiro rituma abanyeshure babandaniriza ku ishure basanzwe ko Ingaruka ahanini ziba ku banyeshure ni mu gihe hari abavuga ko bafata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo bashike aho biga uyu munyeshure atubwira ingorane agira zo gushika ku ishure ku masaha ategekanijwe
turakererwa cyane kubera tuba tuva ku mutumba twinjira mu wundi na cyane cyane kubera urugendo ari rurerure niyo mpamvu cyadukererwa cyasanga kwadukura amanota n'ibindi n'imvura guye cyadusiba cyane ukemera ugakererwa kagenda bakagukura amanota
uretse uku gucegwa Abanyeshure bavuga kandi ko bataronka kanya ko gusubiramo ivyo biga kubwo umwanya munini bamara bari mu nzira bataha canke baja kwishure
gusubiramo ivyo biza nkaje mu gatondo kugira ngo ucuje kwishure nta mwanya tubironkera kubera ukivyuka cha woga ugacugenda no kwishure
mu camiraramo bisubiyemo
biragoye n'ubundi kubera uva kwishure wiga ko kugira ushike muhira bikagirane ugashika amasaha yamaze kwiterera ugahita ukora n'udukogwa to muhira bica bigorana nko ku bantu usanga badafisa amatara
twe dushike mu gwi abana bimugwa amaze kumenya byinshi ariko twebwe kwera ugenda rurerure usanga ntabwo twigira tubunganya nibibanza ibyo usanga amaze kwiga bari byinshi dusaba ko twubakira amashuri ku mutumbi wacu kugira ngo natwe twige hafi niho n'ubumenyi bwo kwiyongera
nubwo ibintu bimeze uku abavyeyi bavuga ko bagerageje gutanga intererano yabo mu kubaka amashure nk'uko bikogwa no kuyandi mashure uyu muvyeyi atubwira ko bakirindiriye ivyega leta navyo
urabona nkaho urabona ko mugoti abana babore yanta mu manege urabona mu manege n'indi segiteri urengana segiteri iwanyu kwajira mu yindi segiteri urabona no rugendero rero cyane rugenda ku masaha abiri uva nga tuwe turafise ingorane ndende ngaha muri masha mu bukoroka niho batwe ngo twubake ishuri mu kubera amashuri abetse tuyibona n'ubu ntarakora yabuze ibikoresho ngo abari mu ngo buri cyabagoye ngo nibindi nibindi ngo leta ngo zogira icyo bifashije ngo kugira ngo ibyo biboneke hariho birasi bibiri twubatse mu bukoro
ubuyobozi bw'indero muri komine Mugwi buvuga ko buri mwaka abana bagera ku majana 200 bama biyongera ku mashure yo muri ubwo buyobozi bikava ko abantu benshi bahimukira bavuye muri komine Bukinanyana ihana urubibe na komine Mugwi bakurikira amatongo yimbuka Nestor Nionizeye avuga ko ibyo bituma ibirasi byubatswe bica biheberwa abana bakiri bato.
Byari bikwiriye ko ishuri rishingiro riva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda nk'uko bitegekanywa n'amategeko ariko twari twabyumviriye ko ayo mashuri twoyaha ico gice cya kabiri cy'ishuri rishingiro kuva mu ndushwa mu mwaka w'icenda. Ingorane hari nuko twubatse mu Kanombe ibirasi kugira twakire umwaka w'indwi duca duhura nigwirirana ry'abanyeshure abana bacu baba benshi abana babaye benshi ubuyobozi bw'ishure buca bwiyumvira ko bwo kwitiza ibyo birasi byo kwakiriye umwaka w'indwi kugira babikoreshe mu bana batoyi kuva mu ya mbere gushika mu ya gatandatu
uyu muyobozi w'indero muri komine Mugwi abandanya avuga ko bariko baragerageza gukemura ikibazo cy'abiga kure mu kongereza ibirasi ku mashuri yegereye imihana bavamwo. Nayo kubijyanye n'abigisha, umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha mu bibazo yari karabazwa n'abashikiranganji kuwa kane w'indwi iheze yamenyesheje ko bashize ingufu mu gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abigisha mu gukwiragiza abagera ku 188 ku mashure abakenye nubwo hakiri amashure akibakenye. Mu ntara cy'ibitoke iri mu burengero bw'igihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane Ndonse arakenuye cyane gose kuri iyo nkuru yari yaduteguriye. Tukiri mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, ishami rihananira agateka kaba na OIDEB rirashima igihano cahawe umugabo yagiriwe n'ivyaha byo gushurashuza ku nguvu twana twe dutatu no kugoka ku kizira agasambana n'umukobwa wiwe. Ku ruhande rw'amashirahamwe y'abakenyezi, uwo muryango ukwiye gukurikirana cyane kujanye n'inyifato. Menyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Ngozi, niwe tubaza ino nkuru.
Amaze kwakirwa n'ivyaha vyo kugoka ku kizira agasambana n'umukobwa wiwe, gushurashuza ku nguvu dukobwa twe dutatu no gufata bunyamaswa utwo twana, Minani Varisito wo ku mutumba Buhanda muri komine ya Mumba y'intara ya Ngozi yahanishijwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose. Ni igihano gishimisha ishirahamwe riharanira agateka k'abana OIDEB. Felix Sindayigaye ahagarariye iryo shirahamwe mu ntara ya Ngozi.
Twabonye ari igihano kumbure kuri twebwe kishimishije, kuko uyu muntu ibyo bintu yakoze akabikorera abana biwe, ari we yategerezwa kubakingira, ari we yategerezwa kububahiriza abwira agateka kabo kagume gatekaniwe. Ni ibintu bitangaje mbere birasi n'ubwenge, kuko natwe twari tumenyereye aho kubona umubyeyi ubahuka akaba ari we agira n'aba bana. Bari n'abana bakiri batoyi, bari abana batatu, umwe yari afite imyaka 8, uwundi yari afite imyaka 6, uwundi nawe yari afite imyaka 3, ndetse uwo mwana w'imyaka 6 akaba yavuye yitaba Imana hejuru y'ayo mabi bakorewe na se.
Ku ruhande rw'amashirahamwe y'abakenyezi barashima ko ubutungane bwakoze icyo bwategerezwa. Minani Bertire, umwe mu mboneza z'abakenyezi bo mu ntara ya Ngozi, abona ko guhana gusa bidahagije.
Uwo mugabo arashobora kuba afite ingorane mu mutima no mu mubiri zidasanzwe. Nibaza ko mu byerekeye imico n'imigenzo n'imyifato, nibaza yuko hakwiye umuntu yogenda akamwumviriza, akamwumviriza imvo n'imvano y'ibyo bintu, hama akagira icyamufashe kugira ngo ntibibandanye, kuko ashobora no gutoroka agasho akagenda agafata abandi ku nguvu. Warinze afata abana bose umuntu nk'abandi, arakwiye rero gufashwa ku byerekeye imico n'imyifato, bakamuganiriza, bakamenya ibyaturutse, bakamenya uko bizobandanya, kuko n'abagwara mu mutwe ugasanga aruhiye no kwiyahura dufate. Kandi nk'aho yose ibyo bihano bikomakomeye, nawe nyine aca uburwayi yari afise mu by'umutima urashaka kongerekana.
Uyu mukenyezi w'imboneza avuga ko n'abo bana atari abo kuguma gutyo.
Abo bana babonye umubyeyi ari kubabungabunga, ari babagirira nabi, si ugufatwa ku nguvu nk'abandi. Ni ugufatwa, ni ukwicwa n'uwari kugutabara. Barahahamutse nabo nyine batwa bafite ingorane, naho abo bataragira ibimenyetso by'ihahamuka. Irihutirwa cyane gose yuko abo bishobora bubajyana ahantu babafasha kugira ngo basubire mu mutima mu nda w'uyu mutima nabo bagifise, kugira ngo basubire babana nk'abandi kandi bazokure bavemwo Uburundi bw'ejo bameze neza, kuko ntibaguma guca ngo bikunde.
No mu ishyirahamwe OIDEB nuko babibona. Felix Sindayigaya ariserukira Ingozi avuga ko intererano yabo itegekanijwe.
Rero twe tuzogerageza, hama ejo dushobora tuzobibakorera, hama nimba aho twashobora kubadodorera ku bandi basanzwe bafasha mu bijyanye n'agateka k'abana, tuzogerageza kugira ngo agateka k'abo bana ntikabane gahungabana, kugira ngo ubwo buzima babayemo, ayo mahano babayemo, tugerageze kugira ngo ntababuze ngo kumbure ngo cyabandanya abikira kazoza.
Iruhande y'igihano kitoroshe yahawe, Minani Varisito yarahawe n'ibihano mperekeza bitamenyerewe guhabwa mu masentare, niho kutayukurirwa amateka agenga abantu n'ivyabo hamwe n'imiryango. Ijwi rya Amerika ryifashishije umushingwa manza Maitre Onesime Kibatura kugira risobanukirwe ingaruka ku wahawe icyo gihano.
Amaze kurekurwa, amaze guheza icyo gihano, yaraciriwe, nta bubasha bafise bwo gutora. Uyahimije amatora, ko yimije amatora ntishobora gutora. Kibaguye cyoco ni kwitoza, ashobora kwitoza. Hariho ubundi buzi adashobora kurangura, akaba ntashobora kuja mu rwego rw'ubutungane ngo akore masuye ngo akoreyo, namwe yoba yahora nakorayo ntashobora gukorayo. Ntashobora no kuja no mu rwego rw'abashingwa manza kugira ashobore gufasha abandi kubaburanira cyangwa kubafasha kuburana, namwe yoba yahora ari nk'umusirikare nk'akarorero, ntashobora gusubira no gutora ikigwanisho ngo agendane ikigwanisho. Nayo ugira ibintu bidasanzwe, ari ama nico twovuga nk'ibidali z'iteka adashobora gusubira ku rongo.
Naho biruko birashoboka ko wakiriwe ayo mateka ayasubirana. Metre kibatura.
Urya nuko wamukiri igihano cy'uguhera yo gose kwera uronka kijya gihano ibihano by'inyongera nkabijya ikosa yakoze rihanwa ku myaka irenga 10. Tufate yamukiri nko ku myaka 20 baba mukira nko ku myaka 20. Ni kuvuga duko inyuma y'imyaka 5 yigenza neza ariko ndavuga baramurekuye. Niho rero iyo se ntabwo niba yarafashe icyo gihano nishyura kumukura ko izo bihano naba yarafatiye.
Ingozi muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye inkuru yindi ya nyuma yo mu ntara imbere yuko duca dutandukira avuga mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bagabo muri zone mitakataka ni mu ntara ya Bubanza barasaba ko hobaho amashirahamwe agwanira gateka kabo. Igituma muracumva mu nkuru twateguriye no menyesha makuru wacu i Bubanza Fidelite Ishatse.
Natwebwe abagabo turahohoterwa turakeneye agashirahamwe ishirahamwe rifasha abagabo kuko abakenye zisuba gusaba hohoterwa n'abagabo barahohoterwa.
Abo ni bamwe banyagihugu mu ntara ya Bubanza komine Bubanza muri zone mitakataka. Abo bagabo tuvuganye badushutse ko mu ngo abakenye rimwe na rimwe aribo nkwiza amarere
ariho nkingo nyinshi
zisambuka kubwo
zirara zirasha bukeye
zikaza n'abagore bariga
kubera umugabo atari buronka ahantu abugira usanga ari nk'umwavu uyabagore niho tubona bafise ijambo. Urashobora kugira nk'umugore akaguta akaja mu rugo nk'ahandi gusambana ugasanga nagishoboye no gusasa ugasanga zagusasira abandi baka.
Urabona hariho nk'umuntu w'umugore ashobora gufata intumbero yo kuguma arema amasoko agashaka kuguma ashobora nk'ibintu mu isoko wo mugore agataha yaborewe. Abona umugore amaze kugajura kuntakora mazi yuko mwaraganye mwace muri leta civile mukaragana hose wakubwira ati naho uraruhasara we ni buzogenda je sinzova.
Ariko rero aho mu ntara y'Abubanza asanzwe ibonekeza abagabo batabakenyezi babo akarero nakabakenyezi babiri bavuga ko batawe.
Je ingene byagenze n'uko umugabo wanje yagiye manutse fungagiye kuri mu mucere nsanga kumbe yazaniye umugore yepfo aragira uburyo bwa ari bwo bwose acarantana abana ibintu byose arasahura mu rugo bimaze kugenda uko acatangura kuvuga yuko napfuye ari umupfakazi arayandikwe hariya inkara tasi za mariage arazijana aratanga za matangazo ngo narapfuye kugire ngo aronke uburenganzira yandikwe n'umugore hariya
je mu mugabo wanje yarantaye antana abana bana butuba kumuhana nizikora tubamwe yarahiye ubuye ntituziya ubundi naho nikora
ati minsi nka mugabo gutaye
hajiye imyaka 9
hisunzwe ibiharo biva warongwe zone mitakataka abagabo barenga 10 nibo baharugwa yuko bataye ingo zabo. Aho rero kubwo abanyagi gutwaganiriye kugira umugabo arinde yomuka abitumwe n'imvo zikomeye
nk'akarorero urashobora gutura itongo ryawe ukagenda utari umusuma wararondeye waragize gute ugasohoka byose ukabihera umukenyero kubera ko wase kwasiga gatwa ngo uhabwe munsi y'urutara nibyo mwumvise mu ntara za Kirundo na hehe barahambwa mu rutara agategera hajya wasinziriye bagasekeza ukaryama ngaho ngende gwe nk'akarorero umugabo ararundira amatongo yaraguze ashira ngaho mugabo umugore akiyahukiza agafata nk'inka ugasanga yayigurishije none kabanya kuba uyo muntu mwumva umugabo yoba barahakagenda mwumva yoba aritse busema.
Ariko rero mu gitabo c'amategeko igenga ingo n'imiryango harimo ibice byerekana ryari abubakanye bashobora kwahukana hisunzwe amategeko. Ayo mategeko nyene arongera agahana uharitse. Ikibazo twabaje niki gikurikira ni kuki abo bagabo bihutira komoka hakwitura inzego z'ubutungane. Umukuru w'agacimbiri Kanyawiremba kari muri zone ya mitakataka Manirambo na Jeremy cyo kibazo yacishuye
je wicongera ndabivuge ko no kuvuga umugabo anyaruka gushiba niko gacanyaruka kugenda ntiyemera kwitura inzego kuko yituye inzego wa mugore na wacazarira namarira meshi ugacumenga umugore niwe yahohotewe kandi umugabo nabo ariwe yahohotewe. Umugabo rero yavuga imbere y'abandi ntivyumvikane agaca yumvikana wa mugore kubazanya marira meshi umugabo icakora aca yitamo guca yomoka agaca aza gukorera amanyanga iyo onye yabo umugabo yemera yuko neza batwa akitura abandi batware nko kwasigitere sigitaka mwereke ukuntu ajimbere mu butungane byoshoboka mugo umugabo nawe acavuga je yako twiga tuwashe vana uwo mugore aririra mu maso ndahisemo kumuta nkiki
icifuzo bashikiriza abo bagabo nuko nabo nyene boronka amashira hamwe agwanya gataya kabo nka kujya hari hagwanya kanya gatoya kumukenyezi
twe turakeneye natwa mashira hamwe twoza turitura no kuvuga ubu unyi cyabagore bihari wewe wamukoma gatonyi yiruka mwiryo shira hamwe mugabo uri umugabo uhitamo komoka nturonka aho witura no kuvuga rero murakwiye natwe bwishira hamwe cyabagabo bakarishinga kabisa nabo nyene barahohote
amakuru dukura mu gisata c'iterambere dakumira mu bushikiranganje bugushikirana gatoya kazina muntu iterambere dakumira amenyesha yuko gushika no mango atashira hamwe bwegure gwanira gatoya kabagabo rihari nyabona ko bafise ishira hamwe y'abagabo bagwanira gateka kabakenyezi ariko rero naho umwe n'amashira hamwe gwanira gateka abagabo ataraboneka umuyobozi mukuru ico gisata c'iterambere dakumira Donatien gira kushaka amenyesha yuko mu ntara zose igihugu hariho ibigo by'iterambere y'ingo n'imiryango agatera kamo abagabo bahohoterwa kwitura ivyo bigo kuko vyakira zina muntu wese yawo umugabo canke umukenyezi naho biruko yadushutse yuko abagabo bitura mwene ivyo bigo gushika no mango ibitigira ivyabo bikiri hasi cane ugiranye je y'abakenyezi muri zone mitakataka mu ntara bubanza Federate yashatse icu rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikigari mu Rwanda hatanguye inama yitwa Next Einstein Forum igamije kuraba ingene uburyo ingene iterambere ry'umugabane wa Afrika ryo kwihuta bifatiye ku bumenyi no guhanahana ubwenge biciye mu buhinga bwa none. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatanguje iyo nama, yasavye ko hobaho ubufatanye ku mpande zitandukanye. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Inama iteraniye i Kigali mu Rwanda ihuje abahanga mu mibare no mu bumenyi n'ikoranabuhanga barebera hamwe uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bicyugarije uyu mugabane wa Afurika. Bose baremeranya ko ubumenyi n'ikoranabuhanga ari urufunguzo bakeneye kubona uyu mugabane wa Afurika na utera imbere birenzeho. Madame Uta Drig Mikael ni umuyobozi wungirije w'ihuriro Next Einstein Forum 2018. Aravuga ko iyi nama izaba umwanya wo gushyira hamwe mu kungurana ibitekerezo bigamije kubaka ejo hazaza hateye imbere h'umugabane wa Afurika.
Our ideas, knowledge and experience are more needed than ever.
Aragira ati ibitekerezo byacu n'ubumenyi n'ubunararibonye birakenewe cyane kugira ngo ejo hazaza dushyize hamwe dushobora kugira kinini tugeraho. Ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi ngo duteze imbere ubumenyi n'ubushakashatsi muri Afurika ngo dufungure amahirwe ku bantu kuri ejo hazaza harambye. Twizera uyu mugabane wa Afurika, twemera ubushobozi bw'abawutuye mu bitekerezo mu gushaka ibisubizo kuri ejo hazaza heza. Bwana Eugene Mutimura, ministre w'uburezi mu Rwanda, nawe muri iyi nama arasanga ari ingenzi kuko hari n'ibindi bihugu nka Singapore byateye imbere bibikesha ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ministre w'uburezi mu Rwanda aravuga ko n'ubusanzwe u Rwanda rwari rwarashyizeho gahunda yo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga nk'imwe mu nkingi ikomeye mu iterambere. Ati n'icy'ingenzi kuko tuzakomeza guharanira nk'igihugu, nk'ibihugu, nk'umugabane ndetse nk'umuryango wagutse guteza imbere ibihugu byacu tugabanya ikigero cy'ubukene, ariko nanone mu guteza imbere ubukungu hazabaho n'urunyurane rw'ibitekerezo. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame watangije ku mugaragaro y'inama yavuze ko ubumenyi ari ingenzi ku iterambere rya Afurika. Perezida Kagame arasanga ikibanza ari ubufatanye ku mpande zitandukanye.
Let's use the resources we have to give these talented African specialists the chance to grow.
Atireka dukoresha imitungo dufite duha abahirwe abanyimpano b'abanyafurika batera imbere babashe guhangana ku isoko ry'umurimo bya kimyuga. birashoboka ko wenda byasaba ikiguzi gihambaye mu gihe gito ariko gukora ibyo ntituzubaka inzego zacu gusa ahubwo bizanongera ubushobozi bwacu mu mikoranire ku rwego mpuzamahanga ubushakashatsi bushingiye ku bumenyi ni inkingi mu mikoranire yambukiranya imipaka
collaboration across borders.
Perezida Kagame kandi yavuze ko hagati y'abagabo n'abagore akigaragara icyuho ku masomo ajyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Arasanga ari ngombwa ko icyo cyuho cyavamo kugira ngo habeho amahirwe angana ku bumenyi.
That is no reason to accept it as inevitable. Whatever the causes may be, we have to dedicate ourselves
nta mpamvu yo gukomeza kubyemera nk'ibitarangira. Icyaba kibitera cyose tugomba kwiyemeza mu gukuraho icyo cyuho kuko amahirwe ntazigera angana igihe cyose amahirwe ku bumenyi azaba atangana. Si ukumva gusa ko uri umuyobozi ufite amakuru unakora neza mu bizamini. Intego ni ugukoresha ubwo bumenyi mu gukemura ibibazo ku mugabane wacu n'isi yacu. Iyi nama iri kubera i Kigali abahanga batandukanye mu mibare n'ubumenyi n'ikoranabuhanga barebera uburyo bashaka ibisubizo ku bibazo bikibangamiye umugabane wa Afurika izamara iminsi itatu. Ni inama kandi ishyize imbere ko ubumenyi bwakwibanda ku bakiri bato bafatwa nk'imbaraga z'ejo hazaza ku mugabane wa Afurika. Next Einstein Forum iragiba nyuma ya buri myaka ibiri iheruka yabereye mu gihugu cya Senegal mu 2016. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric nawe nyene arakenuye imbere yuko duhanagahindukira inkuru imwe yo mu ikambi. Urugaruka rw'Abarundi rwahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Mulongwe rurasaba kuronswa ibibuga vyo gukiniramwo. Umumenyeshamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Mu gihe imikino no kwidagadura ari ingenzi ku buzima bw'umuntu, muri inkambi nshasha y'Umurongwe ikambitsemo impunzi zimaze igihe cy'amezi ane zivanywe mu nkambi z'agateganyo aho zari zimaze umwaka wose. Urubyiruko ruri muri iyi nkambi rutewe impungenge no kutagira ibibuga byatuma rwidagadura uko bikwiye ndetse rukaba rwanatera imbere binyuze mu mikino n'imyidagaduro.
Tuba dukwiye kuronka ikintu gituma tumenyana n'abandi n'abagenzi twavuye mu mihinga itandukanye. Nta kibuga cy'inkino gihari, tuba dukwiriye nk'ibintu by'inkino tuzoza duhuriramo n'abandi bajene tukanamenyereraniramo. Arabatamu muziki na studio nime ndigeramo nanga twashobora kuhuriramo twese tukabona ibintu by'umuziki tukakina muziki. Beshi turazi ibintu by'umupira na mpira ndigeramo nanga hari abandi bazi bafite inkino nyinshi ngaha zitandukanye. Ari nabakina za kungufume na muntu mwe ndigeramo nanga yoba nk'umumenyereza wa kungufu cyangwa tubone twarose isare ya kungufu. Umva tubayeho mu buzima bugoye cyane, nta murimo n'umuntu afite avuga ati uyu n'umurimo runaka ndimo gukora. Tubayeho mu buzima bugoye cyane.
Uru rubyiruko rukomeza kuvuga yuko rufite n'ikibazo cyo kubona aho rukorera imirimo y'amaboko rwari rusanzwe rukora mbere yo kuva mu gihugu cy'u Burundi rugahungira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Rwarukaga ngaha ntitugire icyo dukora, dusaba amashyirahamwe ajejwe impunzi ko yotugarukira ko akaduha ibikoresho byo gukoresha nk'ibyo twari dusanzwe dukora tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Abashona bakabazanira ibyarahani, abakwaferi bakabazanira amamashini, amapano ndetse n'ibindi, abo mupira bakabazanira umupira n'imyambaro bakwiye.
Nk'ubu nka twebwe harimo bamwe ngaha nka Jeshi n'Imana y'Imana n'esanzwe n'umurovyi, nk'ubu birangora kugira ngo ndonke n'udufaranga na dukeye ngaha mu murongo. Rwa twese nk'aha tubayeho twebwe twakora akazi k'uburovyi cyane, ariko mugabo ubu turangene twogenda bikanka bavuga ngo bazoduha uruhushya, ariko turarindiye ngo uruhushya sinzi ko tuzava tururonka.
Rumwe kandi muri uru rubyiruko rwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ngo hari n'umaze umwaka wose mu nkambi z'agateganyo rushira imbere n'ikibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri mu gihe umwaka w'amashuri muri Congo ugeze hagati kugira ngo urangire, ari nabyo bituma benshi muri uru rubyiruko bagenda bacika intege zo gukomeza amashuri.
Nta gikoresho na kimwe cy'ishuri dufise, dutonda ku ishuri atamakaye, nta makaramu, nta myambaro, nta birato. Imyaka ibiri turi ngaha tujya ku ishuri, nta mashagoshi, nta makaye, tugenda uko ugize amacezi turi urupapuro kaba ari rwandika.
Ku kibazo cy'ugwaruka rw'abanyeshuri twaratonze turarambirwa, nta kaye, nta karamu, uko utonda koze ugasanga nta n'intebe mu ishuri ziriyo, ugasanga umuntu ariko yicara ku mabuye, umuntu ariko yicara ku mabuye. Iminsi iri imbere komisanga za damaniforme nayo baduhaye na ryari baheruka kwirukana abanyeshuri ngo asere yarase kuriha ngo dutahe ngo batarishe ngo ntitasubira kwiga. Bacabonye baduhamagara mwema tubasubirayo, n'ubu kugeza n'ubu nta gikoresho na kimwe, munaguma tondo konyene imyaka n'imyaka iraze tutiga.
twagerageje gushaka ishyirahamwe rya World Child ryita urubyiruko mu nkambi yo mu Rusenda kugira ngo rugire icyo ritangaza kuri iki kibazo cy'urubyiruko rw'imurongwe rutaka ubukene bwo kutagira ibibuga ndetse n'amazu yo kwidagaduriramo. Ntibyadukundira ko tubona abashinzwe iryo shyirahamwe kubera yuko iyi nkambi ishashari nta bibuga n'amazu y'imyidagaduriro ifite. Impunzi ziba muri iyi nkambi zivuga yuko zitinya kujya kwidagadurira hanze y'inkambi kubera yuko hari igihe zifatwa zigafungwa kubera ziba zasohotse inkambi nta ruhusha. Bedasingabo ku bw'Ijwi rya Amerika imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Akaino kuri Vedaste Ngabo duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi Mariko muratwumviriza mwakoze yakoze Macbill ya Biro yashize amaji hamwe na engineer Linas yashikanye ahiwanyu ndiyani na hazwe twari kumwe kuri micro muri studio ya 18 tuzosubire ejo nkaho twatanguriye muranigwe mubanye no muvyanyu.